Abacamanza ba Sentare ya Ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura mu rwa mukuru butunzi bumvirije abarangiye agateka kazina muntu mu Burundi mu ndwi heze iruhande y'icyaha bikekwa ko cyo guterera ibikorwa by'iterabwoba cyatangajwe n'umushikiranganji yajejwe umutekano umushuhira bagihagarikwa hiyongereye ibyaha by'ubwarizi inzego no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye n'ishyirahamwe IDHBL rikora amatohoza ku Burundi ryarumvise ayo makuru. Karina Tetsaki umushakashatsi mukuru muri iryo shyirahamwe yabwiye ijwi rya Amerika ka kwihagarikwa ryabo ryahunyanze amategeko asaba ko borekurwa atakirinze gusabwa.
L'initiative pour les droits humains au Burundi est
mu mugambo harareye gateka kazina muntu mu Burundi turaraje ushinga nifatwa gizo mpirimbanye zitanu n'ibyagirije bitagira urufatiro babegetseko dusaba ko borekurwa vuba bwango. Abategetsi b'u Burundi barimo umushikiranganji w'intwaro yo hagati bavuze ko boba baterera iterabwoba mbega isano hagati yabo bantu amashirahamwe yabo n'ibikorwa by'iterabwoba bwoba riri hehe. Banagirijwe kandi guhungabanya umutekano w'igihugu, ukugarariza inzego no guhungabanya ubutunzi bwacu. Nukuri ivyo byagirije ntibigira ifatiro. Bivugwa ko abategetsi babaziza kuronka imfashanyo mvamakungu mugabo ivyo nta mategeko abibuza kandi si icaha gihanwa n'ubutungane.
Kubwa Tertaki anakorera ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika mu myaka 2025 iheze ifungwa rya abapfasoni batatu n'abagabo babiri baharanira agateka kazina muntu yerekana gashavu leta ifitiye umuntu wese ashikiriza icyumviro gitandukanye n'ivyo yifuza.
Ce cas est emblématique de la manière dont le gouvernement burundais réagit à des organisations.
Ibyabaye byerekana inyishu leta y'u Burundi ifitiye amashirahamwe yinuba mu kwihora abayaserukira hahonyanzwe amategeko. Ibi biri mu rukurikirane rw'ifatwa agize indi mpirimbanye mu kiringo cy'imyaka myinshi. Dusanga hari urutonde rwashizweho rwisubiriza hafatwa uharanira agateka kazina muntu cyangwa umumenyesha makuru hakaba ugwamo ku rwego mpuzamakungu maze akarekugwa inyuma y'umwaka cyangwa ibiri hanyuma hagafatwa undi gutyo gutyo. Nibutse ko umunyamakuru Florian Irangabiye akivundiye mu ibohero inyuma y'amezi atandatu hagaritswe ubutumwa buratomoye. Leta ntiyihanganira abayivuguruza mbere n'ibikorwa byiza by'amashirahamwe ku banyagihugu b'Abarundi.
Inyuma y'iminsi ibiri abahanira agateka kazina muntu bafashwe kuwa 16 ukwezi kwa kabiri guheze umushikiranganji yajejwe umutekano n'intwaro yo hagati yavuze ko izo bikekwa ko leta ifitiye ivyemezo. Martin Iteretse
bakorana n'ishirahamwe iyo nkoye gukorana n'u Burundi bagaca bakorana n'amashirahamwe amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi buryo bwinshi cyane. Twe tumimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye bukebu amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana turashobora gusanga ari nk'ibitango financement ya terrorism.
Ariko muri IDHB basanga ingendo ari igihushane ry'ibyo president ndashimiye adasiba gusezerana.
Ces arrestations sont en contradiction directe avec tout ce que le président
ayo mahagarikwa ateye kubiri n'ibintu byose perezida yasezeranye. Yasezeranye ubwigenge bwo gushikiriza ibyiyumviro ukwigenga ku butungane ariko biragoye cyane kwizera umuhango wiwe mu gihe leta ikoresha ubutungane nk'igikoresho cyo gucinyiza sosiyete sivile. Ibi biteza urubw'u Burundi perezida ndayishimiye na leta yiwe muri rusange.
Abamwidogera mukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye arabazi yagarutse ko muntu biheze ari mu masengesho y'inama nshingamateka na nkenguzamateka.
Tujeje kunegura hari n'abatacumviriza amadesikoro yanjye ngo tuvuga turabizi ngo ni umunwa gusa mugaragara ndabwira na Yezu yarapfuze gushika bamwica asigavuga ati ndabibabwiye icyo mumenye ubutazobikurikirana akazi kiwe.
Umunyamateka wa Armel Niyongere asanzwe yari mu bahanira agateka kazina muntu avuga ko bagenzi be bafunzwe hahonyanzwe amategeko. Uko niko yabisigurira ijwi rya Amerika kuri telefone.
Amashirahamwe adahanira ibiciro vya politiki mu Burundi nta tegeko na rimwe ribabuza gukorana n'amashirahamwe adafise ibiro i Burundi. Ivyo rero bikaba biri mu rwarukurikirane rw'uhohotera abahanira agateka kazina muntu hamwe n'abamenyeshamakuru ivyagumye birangwa intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza. Umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye igihe ariko arimikwa yaravuze amajambo meza abarundi bagiye kwishira no kwizana hazoba ivya demokrasi. Uri kuraraba uyu munsi urabona neza neza yuko byagateye akazi na muntu byo kwishira no kwizana byose atabiriho
icyaha cy'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa mu nyororo uri hagati y'imyaka 12 nkuko ingingo ya 641 y'itegeko mpanabyaha ry'u Burundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera icyo cyaha ucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.